Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa kabiri itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi yitwa shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikira kandi no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Niriwe Inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Abavuga yuko rero amasezerano ya Arusha atatubereye akaranga, nibabimenya bisubire. Umugambo FDD ni wawo nyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro.
Ayo masezerano ya Arusha nyene bariko barata kucavu, ndabarahiye atabayo. Naho bakwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo carambavuye caragize gute, yataba amasezerano ya Arusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe za gutenderira ukore n'ahandi.
Abo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, na Agathon Rwasa ayobora ururani Amizero y'Abarundi ubwo bari mu bikorwa byo gusozera kwiyamamariza gutora ego canke oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rw'umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twaye bateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere kuri inkuru ku Burundi. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando amenyesha ko ababajwe kandi anegura igitero cyakorewe abanyagihugu bo ku mutumba Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki mu Burundi. Igitero cyabaye ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 26, abandi batari bake barakomereka. Mu itangazo ryasohowe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, iyo ntumwa idasanzwe ku izina rya ONU yarahugeje imiryango yabuze kandi yifuriza gukira abakomeretse. Iyo ntumwa idasanzwe imenyesha ko yababajwe n'ico gitero cyabaye mu bihe Burundi buri mu bihe bya politike bitoroshye, haba hariko haraba imyiyamamazo igamije kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro. Kafando avuga ko ni yiyamirije ubwicanyi ubwo ari bwo bwose. Kafando agasaba imirwi yose y'Abarundi gutorera inyishu ku bibatandukanya mu nzira y'amahoro kandi bakirinda gusotorana cyangwa icyo cyose cyotuma haseseka amaraso. Iyo ntumwa ya ONU isaba abategetsi b'u Burundi kurondera umuco ku byabaye kandi ababikoze bakarengutswa imbere y'ubutungane. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko ikiza gishasha cy'indwara ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kwica abantu 19. Ejo ku munsi wa mbere OMS yamenyesheje kandi ko igitigiri cy'abantu 39 bamaze kumenyekana ko banduye iyo ndwara mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya Equateur. Mu bamaze kuyandura harimwo n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi batatu. Ubushikiranganji bwa Kongo bujejwe amagara y'abantu bwifatanije na OMS bariko baragerageza kumenya abantu bahuye nabo banduye kugira bashobore kubacandaga hakoreshejwe umuti ukiriko urageragezwa. OMS ivuga ko urucanco rwitwa RVSV Zebove rumaze kugeragezwa ku bantu ibihumbi n'ibihumbi buraya muri Afrika no muri Leta Zunze za Amerika kandi basanze atangaruka mbi rufise ku magara y'abantu. Muri Leta Zunze za Amerika, Melania Trump, umutambukanyi wa Perezida Donald Trump, yarinjiye ibitaro ejo ku munsi wa mbere abagwa ifyigo kandi agiye kumara indwi yose mu bitaro. Ibyo byashikirijwe n'ibiro bya Perezida White House ejo ku munsi wa mbere. Umuvugizi w'umutambukanyi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ibikorwa byo kumubaga byagenze neza atangorane zabaye. Melania Trump w'imyaka 48 y'amavuko agwariye mu bitaro bya gisirikare bya Walter Reed ni mu gisagara cya Bethesda muri leta ya Maryland mu micungararo ya Washington DC. Ugutana mu mitwe hagati y'abanyepalestina n'igipolisi cya Israel kwahitanye abanyepalestina 52, amajana n'amajana barakomereka. Aho hari mu myiyerekano abanyepalestina bariko baragira yo kwiyamiriza ibirori byari ko bibera i Yerusalemu ku mutaga w'ejo ku wa mbere, aho Amerika yuguruye icese ibiro byayo bya ambasade bishasha muri Israel. Uyo munsi wari ugizwe n'ibirori ku ruhande rwa Israel na Amerika, ariko wabaye umunsi w'ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ruhande rwa Palestina kuva habaye intambara hagati y'izo mpande zibiri mu karere ka Gaza mu mwaka w'2014. Leta ya Palestina ikorera mu karere ka Cisjordania yagiriza Israel kuba yarakoze ubwo bwicanyi butagira izina muri ako karere ka Gaza. Kuri inkuru nyene, ibihugu byinshi bicuditse hamwe n'ibidacana uwakana Leta Zunze za Amerika byaragize icyo bishikirije ku ngingo ya Leta Zunze za Amerika yo kugurura ambasade yayo i Yerusalemu ejo ku wa mbere, bivuga ko iyo ngingo ishobora kongereza intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yavuze ko atemeranya n'iyo ngingo yafashwe hataraba amasezerano y'amahoro muri ako karere. Perezida w'Ufaransa nawe yari yamirije iyo ngingo, aho abanyepalestina 52 bahasize ubuzima ku bw'iyo ngingo nyene, abandi biyamirije iyo ngingo n'abategetsi bo mu bihugu by'Abarabu.
Urakoze ya Louise kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Bunaoni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya here mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi waraye wiyamamarije ubwa nyuma gutora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu gisagara cha Bujumbura. Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe, akaba yavuze ko gutora ego ari kwikura ku bakoloni kandi ari gushimangira ubwigenge n'ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Vyinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza.
Kiraba koloni. Kiri ntwaro z'ivyaduka.
Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ariko arasigura igituma bari muri uwo mugambwe bazotora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Yemeje ko umugambwe CNDD-FDD ari wo washize mu ngira amasezerano y'i Arusha, akavuga ko uyu mugambwe icyo banga n'amasezerano y'amagaburanyama adashira imbere ineza y'abanyagihugu.
Abavuga yuko rero amasezerano ya Arusha atatubereye akaranga, nibabimenye bisubire. Umugambwe CNDD-FDD ni wowe nyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro, kuko abandi bobo amasezerano ya Arusha bayabonamwo amagaburanyama gusa. Nuno munsi mwagenda mubabaze ubabwiye amasezerano ya Arusha bumva kuja ku butegetsi udatowe, ugiye ku butegetsi nawe udatowe, iminsi yose ntacamarira abenegihugu kuko nacyo baba baramutumye. Nicyo gituma twebwe umugambwe CNDD-FDD gutsimbataza demokarasi twabishyize imbere kugira ngo haze uburongozi burimwo abitorewe n'abenegihugu.
Uyarongoye CNDD-FDD yavuze ko gutora oya ari ugusubira inyuma mu gushaka guha ikibanza abakoloni. Ndayishimiye yavuze ko gutora ego ari gutora iterambere ry'igihugu.
Abakoloni bavuga ngo ntiharagera, intumwa zabo muri PDC nabo bakavuga ngo tora oya. Uvuze ngo oya uzobuvuze yuko umwene gihugu atagira gaciro mu Burundi, nawe wagateka kawuzo bukikuye ko. Uvuze oya uba wemeje kwazokwa mu butegetsi bw'ubwomekerano, bumwe buva mu masezerano y'amomekerano. Oya nukutabona yuja niyumva. Ushaka kuzimuruka rero tora ego. Ego ni ejo, ego ni heza. Savye abarundi bose bagashira ubwoba batore ego.
Agarutse kuri zimwe mu ngingo zahinyanywe mu bwirizwa shingiro rishasha, yemeje ko abo yisa batovyi batazosubira kuja muri leta.
Ni bwirizwa shingiro rishasha babarongozi babomekerano ntibazosubira kuronka ikibanza. Abarongozi babomekerano ni babandi bagwanya leta bayirimwo. mwo kugira ngo haza barongozi baje gushira mu ngiro imigambi abenegihugu batoye ibwirizwa shingiro rishasha riraniha uburenganzira intwari zose inkerebutsi yuko bashobora kuja mu nzego zitunganya imigambi abenegihugu batoye mugabe intovyi abaza gutoba nta kibanza bafise
iyindi ngingo yagarutse ko niyo bafise ububira bubiri badashobora kurongora inzego nkuru z'igihugu Ndayishimiye yavuze ko ibyo byakozwe harabwe kahise kuko be nabo bantu bahemukiye igihugu
inzego nkuru z'igihugu ni ngombwa ko zitwagwa n'umurundi adatambikije adafisi udutima tubiri
umugambwe CNDD-FDD warangije igikorwa cyo kwiyamamaza gutora ibwirizwa shingiro ririnyanyiwe mu gisagara cya Bujumbura mu gihe hari hitezwe ko umukuru w'igihugu hashika akanashikiriza ijambo perezida Nkurunziza ntiyashitse umunyamabanga mukuru w'umugambwe akaba yavuze ko umukuru w'igihugu yafatiriwe n'ayandi mabanga igikorwa cyo kwiyamamariza itora ry'ibwirizwa shingiro rinyanyuye cyarangiye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 14 kwezi kwa gatanu 2018 ni mu gihe cyari cyatanguye ku igenekerezo rya mbere kwezi kwa gatanu 2018 amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyanyanywe mu bwirizwa shingiro akazoba ku munsi wa kane ni ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu 2018 i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru tukivuga kuri referendum mu Burundi urunani rw'amizero y'abarundi ejo ku munsi wa mbere rwarasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza gutora oya mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana aratugira ibindi kuri iyi nkuru
igihe cy'isa 8 minota 25 zo kumuhingamo niyo mushinga amateka gatogo asarongo urunani amizero y'abarundi yashika ku musozi wa Zege wahanamye igisagara cha Gitega yajerekaje n'abandi banyepolitike basangira urugamba rwo kwigisha gutora oya mu ibwirizwa shingiro ateganijwe kuba kuri uno wa kane w'indwi muri abo twavuga nka Evariste Ngayimpenda yahoze ari indongozi mugambwe Prona Leonce Ngundakumana icegera c'umukuru mugambwe Frodebu n'abandi ku musozi wa Zege basanganiwe n'abanywanyi babo baturutse mu mpande zose z'u Burundi aho nimbwe bari bamaze kurangiza urugendo rw'ibirometero indwi bavyina indirimbo zo gutora oya ubwo rugendo rwabakuye muri karitsi ya Magarama aho bita kuri Place baca mu gisagara hagati batera baduga ku musozi wa Zege ahavuga wa majambo bamaze gufata umwanya w'umunota umwe wo kwibuka abarundi b'inzira karengane bishwe mu cibitoki no muri komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo
abo rero baraye basezeye iyisi batabishaka abo mu ruhagarika nawo ku Ntega tubanze dufate umunota umwe tubibuke
agatogwasa yamenyeshe kubwirizwa shingiro rigiye guhindurwa arijya bari ku butegetsi bamubwira ko yokwemera agaheza akava ku rubuga rw'intambara
turi mu biganiro Arusha si Arusha ni Dar es Salaam muranunga umukuru w'igihugu intumwa yiwe atwara CNDD-FDD uyu munsi Varisito Ndayishimiye ikintu cy'ambere batsindagirira ko kwari kwemera amasezerano y'Arusha no kwemera ibwirizwa shingiro rya yakomokako uyu munsi bigenze gute amasezerano kandi y'Arusha yaradufashije abarundi twarinubana ayo masezerano y'Arusha nyene bariko barata kucavu ndabarahiya tabayo naho bakwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo cyarabavunye cyaragize gute ye kacaba punya umunwa ndabarahiye yataba amasezerano y'Arusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe za mutenderira ukore n'ahandi ntibabeshi nta rugamba batsinze baraje kubwa amasezerano y'Arusha bagira imana kubera abarundi bashaka ngo ibintu ngo bihinduke abarundi barabaha amajwi baratwara
agatogwasa avuga ko kubona CNDD-FDD ikirashaka guhakana amasezerano y'Arusha bisa no kwibagira iyo bavuye Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu yagarutse ku bantu bakubagura bashaka gutora oya
abo bakuragura abantu bariko bavuga yuko iri bwirizwa shingiro ari ibitwotora oya barakwiye guhanwa kuko n'abantu badasonera n'umukuru w'igihugu yabashitseho yababwiye ati harabazigisha oya hari n'abazigisha ehko abo bose muri abakingira mu basone ariko twumva rero abantu byirirwa bagandagurwa nk'uko kuravugwa ntawe twavuye ntawe twagiye ko badashobora guhanwa mwebwe muri abahanisha oya gutora oya 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 bahari
umushinga amateka gatogwasa yamenyesha bari ngaho ko muri kino gihe icyihutirwa taruguhindura ibwirizwa shingiro mu Burundi
ibibazo byari kuturaza ishinga nk'abarundi birahari kandi ni byinshi ubu bworo nibwo twari kugwanya ubukene uyu munsi uyoberwa gukorera umushahara uyoberwa udakorera umushahara twese turaganya ubukorera umushahara yabwirizwa kubona ko buri mwaka ari ikintu cyongera ko none nutwo twita yuko dufise n'agaciro k'amafaranga yacu kaguma gakoroka na wa mushahara nta muntu akibumbwa n'umushahara ibyo nibyo twari kwiruka gutorera inyishu nitware kwiruka kurondera guhindura amabwirizwa shingiro ngo bikunde ngo twiyongere ibiringo akanovera k'indero mu mashuri kaguma gatituka none nimba uyu munsi mu Burundi atakanovera kahari mu ndero akaba atakazi kahari wa wundi ari kugira amahirwe yo kugenda muri Tanzania muri Kenya na hehe azogenda umutwe ugaragara ibyo byose nibyo bibazo tugomba kwicarira uyu munsi Burundi dusa naho twakiriye umukenyi n'amakungu ibyo nibyo twagomba kwicarira tukaraba ingene imigenderanire n'amabanyi ibijyanye n'amakungu yonagugwa mugabo ibyo menga ntawe menga ntibituraba ngo twirukire guhindura amabwirizwa shingiro
ivyo buri byo gusozera kwigisha gutora oya ku runani rw'amizero y'abarundi byari bicungerewe bikomeye n'igipolisi haba mu rugendo cyangwa mu gihe cy'amajambo yo kwiyamamaza nyezina Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815, ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 1770, ndetse n'ibihumbi 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Leta y'u Rwanda ifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yita ku mpunzi HCR batanguye kuva kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze igikorwa cyo kuharura impunzi z'Abanyekongo zifuza gusubira mu gihugu cyabo. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Minisiteri ishinzwe impunzi bwana Jean-Claude Rwahama yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu nkambi eshatu zicumbikiye impunzi z'Abanyekongo, inkambi ya Gihembe, Mugombwa na Kigeme, ariho hatangirijwe icyo gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gusubira iwabo. Bwana Rwahama avuga ko muri izo nkambi eshatu zatangiriwemo icyo gikorwa cyo kubarura impunzi z'Abanyekongo zifuza gusubira iwabo habarurwamo impunzi zigera ku 40, impunzi 9 gusa zo mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda arizo zonyine zagaragaje ubushake bwo kuba zasubira mu gihugu cyazo, gusa ngo zisaba ko byaba nyuma y'aho umutekano umaze kugaruka. Kandi rwamavuga ko izindi nkambi nk'iya Kiziba ari hamaze iminsi humvikana impunzi zisaba ko zasubizwa iwabo, ibikorwa byo kwandika bifuza gutaha bitangira kuri wa kabiri. Bwana Rwama Jean Claude yasobanuye gahunda ikurikiraho iyo impunzi zarangije kwerekana ko zifuza gusubira mu gihugu cyazo.
Igikurikiraho ni ugutegura uburyo bagomba gutaha, abashatse gutaha bashakirwa uburyo bagenda, ndavuga mu mamodoka, bashakirwa impamba, ibyo bakunze kwita repatriation package. Ibyo rero biba bisaba ko abantu babyitegura neza kugira ngo bafashe umuntu gutaha mu cyubahiro, gutaha mu buryo bwa bubereye cyangwa buboneye ikiremwa muntu. Ibyo rero urumva ko bisaba gutegurwa, gusa ntabwo bifata igihe kinini kandi binaterwa n'umubare abantu bifuza gutaha uko bangana ariko umubare wose wose uwaba wifuza gutaha wese ntabwo yavuzwa gutaha n'uburenganzira
bwe. Icyifuzo cyo kuri impunzi zasubira iwabo ku ikubitiro cyumvikanye ku mpunzi z'abanyekongo baba mu nkambi ya Kiziba hari hagiye gushira amezi atatu badasiba kuvuga ko icyabagwa neza ari uko bahabwa uburenganzira bagasubira iwabo. Abandi bamwe bari baherutse kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze.
Icyo dusaba mu by'ukuri nuko twataha tukavanga kuko nta mahoro dufite mu nkambi.
Leta y'u Rwanda ivuga ko impunzi zizaba zahisemo gutaha iwabo zizafashwa gutaha ariko ikanasaba abazahitamo kuguma mu Rwanda kubahiriza amategeko u Rwanda rugenderaho.
Ntabwo navuga rero ko ngo impunzi za Kiziba zose wenda ngo tuzifate muri rusange zazamuye amajwi ubwo zirashaka gutaha ngira ngo icyo gikorwa ejo nigitangira tuzareba ababyifuza gutaha kandi n'ababyifuza gutaha nubwo ari uburenganzira bwabo tuzabagezaho amakuru tubabwira tuti dore aho mushaka gusubira uko hameze icyemezo mu gifata ariko byibura mufite amakuru iyo gahunda yabaho kidavuga gahunda yo gusubira iwabo cyangwa bazabasigaye ibyo byose igihe tukibacumbikiye tugomba guhora iteka tubatoza kubahiriza amategeko y'igihugu cyacu. Ntabwo dushobora gutunga abantu batubahiriza amategeko.
Iki gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha kirakorwa na Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Ku ikubitira iki gikorwa kirabera mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo, gusa umuyobozi ushinzwe impunzi muri Minisiteri ishinzwe iby'impunzi Bwana Rwahama avuga ko hakiri kare ko impunzi zaturutse i Burundi zasubira iwabo ariko ko wahitamo gutaha nawe atabibuzwa. Impunzi kandi zari zimaze iminsi zivuga ko zifite ikibazo cy'inzara nyuma yaho buri munzi yabwo amafaranga 5,700 buri kwezi. Bwana Rwahama kemeza ko muri uku kwezi kwa gatanu amafaranga ahabwa impunzi yiyongereye, buri munzi ikaba ihabwa amafaranga asaga 6,600 gato. Nubwo ayo mafaranga bigaragara ko ari make ugereranije n'ibyo impunzi zikenera, Rwahama avuga ko imiryango isanzwe ifasha impunzi HCR ndetse na PAMU bakora uko bashoboye kose ngo imfashanyo yiyongere. U Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 80,000 ziri mu nkambi 5 mu gihugu hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere niho umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo yitavye Sentare mu rubanza yagirizwamo ibyaha byo kugerageza kugirira nabi ubutegetsi buriho muri iki gihe. Kizito Mihigo yasabye umucamanza kumutandukanya na bagenzi biwe baburana. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagiriwe Ubusa arabidushikiriza.
Mu nkweto z'ibara ry'umutuku rifite akarango ka Nike k'umweru n'amasogisi yereruka, mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ishapure y'umweru ku kuboko kw'iburyo, acigatiye amadosiye yifashisha aburana akarango ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku mufuka w'ishati, ngo kuko umuhanzi Kizito Mihigo yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ajya kuburana ubujurire bwe ku byaha by'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho. Yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maître Antoinette Mukamusoni. Ku isura, mu mivugire n'igihagararo, Kizito Mihigo arakomeye. Mugenzi we bareganwa Demo Jean Paul Dukuzumuremyi yagaragaye mu cyumba nta bwunganizi, ni mu gihe umunyamakuru Cassien Ntamuhanga we yabuze mu rukiko. Byahise bikurura impaka ku baburanyi bombi. Demo Dukuzumuremyi yasobanuriye urukiko ko impamvu atunganiwe ari uko atishoboye. Umucamanza yamubajije niba yaranditse asaba gushakirwa ubwunganizi. Yasubije ko kubera kumuzengurutsa mu magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu bitamworoheye kwandika asaba ubwunganizi. Umucamanza yavuze ko afite inyandiko y'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa igaragaza ko umunyamakuru Ntamuhanga yatorotse gereza mu mpera za 2017. Aha w'ijambo, umuhanzi Kizito Mihigo yatangiye asuhuza inteko iburanisha ati mugira amahoro. Ati bimaze kuba nk'akamenyero ko muri uru rubanza hakunze kuvuka impamvu zo kudindiza urubanza zitanturutseho. Ati nagiye ngaragaza ko hagati yanjye nabo tureganwa nta sano rinini dufitanye ku buryo umwe abuze batabuza abandi kuburana. Asaba ko ubutabera bwatandukanye imanza zabo kuko ngo uretse isano ritoya yemera bafitanye, naho ubundi mu magambo ye ati n'imiburanire yacu si imwe naburanye nemera ibyaha bo bahakana. Ati mu bushishozi bw'urukiko rw'ikirenga nizeye mwongere musuzume niba umuntu udahari yatubuza kuburana, kandi murebe dogira urubanza rugezeho uyu munsi ko ntatandukana nabo. Icyemezo mufata ndacyakira nkemere ntangingimira. Maître Mukamusoni umwunganira yavuze ko bajuriye mu 2015 cyo kimwe n'abareganwa na Kizito Mihigo. Aravuga ko Ntamuhanga na Dukuzumuremyi batanga ubujurire aribo bari babifitemo inyungu, bityo ko Dukuzumuremyi kuba atagaragaza impamvu zifatika atabonye ubwunganizi ibyo yabyirengera. Mu mvugo icamarenga yo kudahabwa ubutabera ku gihe, yagize ati itariki y'urubanza tumaze igihe twarayisabye, tuyibonye tuyinyotewe, none turayibonye. Ati pade ntere padaksiyo ashaka gushimangira ko nta gaciro bareganwa na Kizito bahaye ubujurire bwabo. Bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha unashinja abaregwa aravuga ko kugeza ubu butabera bw'u Rwanda butazi irengero ry'umunyamakuru na muhanga. Yisunze ingingo z'amategeko asabye ko ikirego cy'ubujurire bwe cyasibwe igihano yahawe n'urukiko rukuru kigahamwa uko kiri kuko atitabye nta mpamvu igaragara. Yavuze ko nta muhanga yiyimye amahirwe yo kubona ubutabera. Bwana Nkusu aravuga ko ari uburenganzira bwa Demobe dukuza umuremyi kubona ubwunganizi, aravuga ko yitabye bwa mbere bityo ko nta gutinza urubanza kugaragara. Ku cyo gutandukanya urubanza rw'abaregwa Kizito Kabura na we nyine nk'uko anyote ubutabera umushinjacyaha yavuze ko n'uregwa ubwe yemera ko hari isano afitanye na bagenzi be. Yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera bitaba byiza kuzitandukanya kuko asanga hari isano nini bafitanye ku mikoranire y'ibyaha. Umucamanza yafashe iminota 30 mu mwiherereza yanzura ko ubujurire bwa nta muhanga bugomba gusibwa igihano kikaguma uko kiri. Yahaye kandi dukuza umuremyi igihe gisatira ukwezi kuba yabonye umwunganizi mu mategeko. Yanzuye ko urubanza rutagomba gutandukana kuko abaregwa bafitanye isano mu mikoranire y'ibyaha. Abaregwa bose batawe muri yombi mu kwa kane 2014. Bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho birimo guhitana Perezida Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. N'ibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga navuga ko bagombye kuba babihanishwa ku gihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito Mihigo gufungwa imyaka 10 kuko ngo atananije ubutabera. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumba ati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha hanabisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko be mu rubanza bavuga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande umunyamakuru Cassien Ntamuhanga we na mugenzi we Demobe dukuza umuremyi bo baburanye bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano babyemejwe n'ingoyi bariho. Ku munsi wa nyuma bakatirwa bwana Ntamuhanga watorotse ubutabera ku rukiko rukuru mbere yo kurizwa imodoka asubira muri gereza yabwiye itangazamakuru ati quelque soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître. Nta joro ridacya mu mvugo igenekereje ya Kinyarwanda. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ridacanwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryashinzwe n'abahoza ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDR ribarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi kitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko ahamye ibyaha ku rwego rwa mbere. Iburanisha ritahari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Tugiye kubashikiriza rimwe mu jambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu 16 barishwe mu gitero cabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku isengero Katolika Notre Dame de Fatima ku mugwa mukuru wa Centrafrica Bangui. Icyo gitero cakozwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi zikorera mu gice cyo ku mugwa mukuru kigwiriyemwo abayisilamu PKK. Mu bapfuye harimwo umupadiri Tungumale Baba. Abantu batekebo n'ishavu mu nyuma yaho barateye umusigiti uri mu gice cya Lakunga kiri ku mugwa mukuru Bangui. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Centrafrica yasohoye itangazo aho yerekanye ko ibababajwe cyane n'icyo gitero cimbura mutima cyagizwe ku isengero Notre Dame de Fatima hamwe n'igitero cyo kwihora cyakozwe ku musigiti mu gice cya Lakunga. Ambasade ya Amerika yatangaje ko igandariye abapfuye muri icyo gitero hamwe n'abakomeretse muri icyo gikorwa cy'inkozi z'ikibi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bagize icyo gitero atamutima bagira ngo ntibaserukira abakristu cyangwa abayisilamu ngo ntibaserukira abanya Centrafrica. Iyo ambasade ivuga ko barondera gutuma haba ubwicanyi bwo kwiha inkumbi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abanyagihugu bose muri Centrafrica kutagwa mu mutego w'ubwicanyi n'ukwihora. Amerika ivuga ko ivyo bitegerezwa guhagarara, iriyamiriza yivuye inyuma ubwo bubisha, ikaba yifatanya n'abanya Centrafrica baharanira amahoro. Amerika irumva ishavu rikomeye abanyagihugu bafise muri iki gihe, yamara isaba abanyagihugu bose kuvavanura n'ubwicanyi bakagaruka mu ngo zabo kugira birinde ubundi bwicanyi. Amerika ivuga ko ubwicanyi butegerezwa guhagarara ku neza y'abana n'abanyagihugu bose bo muri Centrafrica.
Ibiganiro
Iyo yari jambo jintanga marara yabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye kubona mwaduteze amatwi. Ndashimiye bagenzi bacu badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri micro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.